Imiganwa y'abasiganwa mu gutwara imiduga ryatanguye kuri uyu wa gatandatu ku munsi wa mbere w'ihiganwa abakinye bahiganiwe muri zone ya Mivo muri commune ya Ngozi y'intara ya Ngozi kuri uyu w'Imana ihiganwa ryabereye ahitwa Muvyegwa vya Ngozi ni mu kiyaya kigabura amakomini ya Ngozi Mwumba na Gahikanwa ni urukino rwitabiriwe n'abanyagihugu benshi cyane n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yararukurikiranye mu ntango hahiganwe imiduga n'ibiri ariko icyenda niyo yashoboye kurangiza ihiganwa muri iyo icyenda itanu gusa niyo yashoboye kuronka amanota ikibanza cya mbere kikaba cyegukiye uwitwa Valeri Bukera mu miduga itarose amanota harimo igendeshwa n'umwigeme Ngeneza Bianca kuva iryo higanwa rivugwa mu Burundi nibwo bwa mbere habonetsemo umwigeme cyane umukenyezi tumaze kwegera uyu mwigeme yaratubwiye uko yiyumvise ku munsi wa mbere w'ihiganwa
yiyumvise neza cyane kuko ni ibintu nkunda kuva kera ariko sinari bwigere ndonka ukaza no kubikora ama namanje kuziraba ndakunda kuziraba cyane gose ni ikintu nkunda cyane rwose ibintu byo kuhiganwa by'imiduga karumva nabararorera gusa ariko ubure narahagurutse ko nararonse abantu benshi banakuraja bambwira yuko ntopima nanje nkagerageza naronka amasponsor na cyane cyane nkashaka gushimira ababyitayeho cyane kugira ashobore gushika ngaha witwa Momo Mushanari hamwe na Christian Remezo aribo bashoboye kumfasha cyane kugira ashobore kugira
umwigeme Ngeneza aratubwira aho yakuye icyumviro cyo kujya mu iganwa ryo gusiganwa n'imiduga
icyumviro cavuye yuko nari nsanzwe ndabikunda ni ikintu nkunda cyane ndabisubiyemo kandi nakubaje n'abandi basanzwe babikunda kuko kwikuramo ubwoba ego na jewe ko ari ryambere gihonje nari nsanzwe ubwoba ariko Kristo kugumbugu uzuragira ni kubwa ugenda burahera nkuko nagenda tangura siko nagenda heza donc ndakubaje kandi wese ashaka kubikora hama ni ikintu usanzwe ubikunda nikintu jamwe fasilima kandi ikintu ukunda burya ugikora neza kurusha abandi kandi nakubasha abakobwa bashoboye kubigira baze nawe dufashane
muri iryo higanwa Ngeneza Bianca ntiyariko atamba yirorera harimwo n'uyundi yitwa niyo nkuru Blandine uyo ntiyanyonga imodokari ariko yari umudereva wa kabiri kuba habonetse abakenyezi nkabo bitabira ihiganwa si kubusa Adone Gamiye ni cyegera cy'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa n'imiduga mu Burundi
twari twahamagaje turaterishwa abakenyezi ko bogerageza bakegera club bakagira hari rero uno munsi baje kandi twashimye ko nakwari umukenyezi atangwa bwa mbere agaheza na hari turahamagaje rero n'abandi benshi bose abakenyezi baze hari barayishoboye ku mukino w'abagabo
umwigeme yahiganwe ubwa mbere amenyesha ko agiye kugira ingufu zishoboka kugira nawe azotahukane ikibanza cyiza mu mahiganwa azokurikira Ngozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.